mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi
bashinga nta mwese turi kumwe ngaha, murakoze cyane rwose. Turi kumwe na Eric Sengimana wo muri Rongoshyamwe Jap Africaine, tukaba turi kumwe kandi na Patrick Nkurunziza umukuru mugambwe Fodebu, akaba kandi n'umukuru runani w'imigambwe uherutse kuvuka. Turi kumwe kandi na Mutabazi Jean de Dieu, akaba ari umunyapolitike akomeye cyane rwose, yabitanguye kuva kera. Nashaka rero imbere yo gutangura ikiganiro dusangira ijambo kiza kwibaza cyane cyane ibibazo bya politiki mu Burundi, nashaka ndabaha akanya umwe wese atwidondore mu gihe noba ntabadondoye uko mushaka. Reka dutangure kumushyira nahe Patrick Nkurunziza.
Amahoro uko muzejeni ipatri Nkurunziza warwara ugabisobanya fonde umbira warwara n'urundani urundi kabuse
namwe Jean de Dieu Mutabazi
mwiriwe Frederic mwiriwe Patrick mwiriwe na Eric prezida wa AJAP nawe Fredi jewe ni twa Jean de Dieu Mutabazi nkaba ndongoye umugambwe w'intadebukirwa aradebu mu kuvuga rassemblement démocrate pour le développement au Burundi.
Namwe mushyana Eric Sengimana
mwiriwe mwese na Sengimana Eric aba n'umuyobozi mpuzamakungu w'ishyirahamwe ry'ubutakanya AJAP mu kunyakunya y'igifaransa Association pour une jeunesse africaine progressiste.
Kaze mwese rero mu kiganiro dusangira ijambo, nashaka cyane cyane nk'uko twabivuze tuvuye kuri politiki y'u Burundi mu mwaka uzaho bukera mwakuza. Hazaba amatora abashinga amateka n'abakinguza amateka nayo ku mitumba, hanyuma tukaba tuzi ko ari urunani ruherutse kuvuka rw'imigambwe itavuga rumwe na leta. Nashaka kugambira na mbere duha ijambo umushyana hehe Patrick Nkurunziza arongoye akaba arongoye umugambwe Frodebu icyumviro cyo kugira urunani cyavuye he.
Murakoze twebwe kugira ngo wumve ubwo runani twararabye turaba kuraraba uko igihugu kimeze ingene cyane cyane imigambwe yagira sambugwa icibwamo ibipande byinshi, turabona ko tutashyize ingufu hamwe byava bitugora kugira ngo dushobore guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi. Ingo nyamukuru cyane cyane twafatiye ko niyo twararambye ingufu zacu, tubona ko tuzishyize hamwe n'izo abandi ariko dushobora gushika gutyo twifuza gushika ku nsinzi yo mu matora yimirije umwaka uza. Nicyo twakoreye ko cyane twarambye kuko tutagiye hamwe n'abandi ibishoboka. Ngiyo rero icyo twakoreye ko cya mbere n'icyo cyatumye tujya hamwe tukore guhamagara abarundi bose babyifuza kugira ngo bajye hamwe n'umugambi isobanura Frodo bagire urunani rumwe bashobore guhangana n'ibibazo byo muri iki gihugu.
Amahirwe iyo migambwe yose angana iki? Hari imigambwe ikomakomeye yarisha abanywanyi mu Burundi itari mu nkabipona, aho nta kibazo gishobora kuba gihari?
Nta kibazo na kimwe gishobora kuba gihari. Ipona ibigo nibyo twanayirondeye mbere ntiyashimye ngo twifatanye yavuze ko tuzo kwicara mu matora kumbure rero nabo abanywanyi babo kuko tuzi neza ko ashaka ko ibintu bihinduka nta gisibya kubaza ubutirera ubwo runani yabo nta makenga tubafitiye.
Muri iyi minsi turumva amakuru y'imigambwe iriko iravuka, hariho n'abashobora kuba baza kwitoza ku giti cyabo. Amahirwe y'imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'abigenga muri ayo matora angana iki? Mushingantahe Jean de Dieu Mutabazi.
Icyo jyewe nshobora kuvuga ubu ndiko ndabiraba ku rubuga uko tubibona, ukeza yuko umugambwe uri ku butegetsi usa n'uko atankeka uturonka abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka nabo numengo twinewe abantu tuko duhiganwa kugira ngo turonke ikibanza cya kabiri. Niko jewe gushika uyu munsi ndabibona ku rubuga ngituma ndabivuga nuko ugiuraba ko abene gihugu bagiye baratora programme bagiye bashimye imbere kuva mu 2005 2010 2015 2020 simbona ko bazuhindura hari ibintu bibiri abene gihugu basa n'abashira imbere mu kuraba imigambwe hariyo icambere ni icerekeye umutekano wabene igihugu n'inzego irongo y'igihugu ica kabiri baraba ni kintu cerekeye ubwigenge bw'igihugu no kuvuga washaka kumfasha souveraineté et indépendance ijuru basa n'ababishira imbere gose umutekano wabo n'inzego zibarongoye ka independence simbona yuko basa n'abariko baragira ndabona umengo baragishira imbere mugabo na twebwe bakavuga ati namwebwe turabakunda turi byimbiro byanyu biba abatavuga rumwe nayo abari hafi cyangwa bari kure je mbona umengo dusa n'abariko bahiganirwa ikibanza cya kabiri ndashaka kuba nihenze mugabo nuko jewe ndabibona yuko aha amaso yanjye ageza muri aya matora yo mu 2025 nta kizohinduka kinininya umugambo uri ku butegetsi uzoronka abashingamateka abakenguza amateka n'abamanurwa jambo ba komine benshi abandi nabo bazoheza bakurikire
Mushyana Eric Nsengimana hari ibindi bibazo abarundi muri iki gihe basa n'abinuba basa n'abatanezerewe ibyo bibaza akaba ari ubukene bwabinjiranye akaba ubukene bw'ibitoro mwebwe mubona gute ibintu bijyanye no kwitoza kandi imigambwe mishasha iri kuraboneka kandi abashaka kwitoza ku gatwe kabo
murakoze cyane twebwe ko tubibona ibibazo birahari kandi ugiye kubiraba abanyagihugu b'u Burundi n'abantu baciye ubwenge kandi babona uko ibintu biba biriko biragenda nibyo ibyo bibazo birasanzwe bihari by'ubukene uko bifata amikoro y'abarundi ameze ariko ugiye gufungura amaso naho ukaraba mu bihugu dutari imbibe Tanzania u Rwanda ukaraba igitoroko kigugwa muri Tanzania kigugwa hafi ibihumbi icenda Barundi muri Congo n'ibihumbi Rwanda ibihumbi 12 uratse ku mafaranga yabo ugacukomfana n'amafaranga ya Barundi nitwe twenyine leta yasizemo uburyo kugira ngo uno munsi ilitiri imwe y'igitoro ya esanse ishobore kugurwa ibihumbi 4 mazutu 3,000
ariko amatwi adusumira izo bitoro n'ayo mazutu ntibiboneka ku buryo bushimishije
yego ntibiboneka ku buryo bushimishije ico nico kibazo gisanzwe kihari ariko leta nuko yasizemo akajya kugira ngo kibe kigurwa kuri ayo mahera n'imiburi bariko barakiguraho uno munsi fata ingingo ndibaza ikakiduza nk'uko biri mu karere tukanganya ku biciro nk'uko bigurwa mu karere ka East Africa ndibaza ko igitoro cyo kiboneka ariko nk'uko mutabazi yabivuze ni ikibazo kitari kinini cyane kitofatikwa ko ngo umugambwe uri ku butegetsi gutsindwe kuko igikuru hajya kumwe ubu icyambere n'umutekano uno munsi mu Burundi kuva imyaka mubona tumaze abarundi barafatanye mu nda hanyuma abarundi barumvikana abarundi bari hamwe abahutu abatwa batutsi murabona ko ibintu by'amoko umugambwe ndede washoboye kuyumvira ukabishyira ukabigira icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ikindi kintu gikomeye niyo SNDD-FDD yapfuye SNDD-FDD yapfuye n'umugambwe w'abenegihugu bari baracinyijwe baba mu bwoko bw'aba cyangwa bariya bose bisanze bari ku rugamba baza baje guhamuza demokarasi kubana n'abandi icyo rero ni ikintu gikomeye cyane rwose gituma SNDD-FDD izogira amajwi akwiye muri kino gihe ibibazo bya batunzi n'ibindi biriko biragira n'ibindi biriko biraba mu gihugu bose baba babo muri opozisiyo bose barimwo bose bari mu nzego zifata ingingo n'umugambo washoboye kwintegra abatunze abo muri opozisiyo wintegra abo muri leta wintegra n'abantu ushiramo n'abandi bose nuko ibibazo bihanze CNDD-FDD ibibazo by'igihugu nabo nyene ntacho nabo bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo biriko biragira biriko biraboneka mu gihugu bishobore kugira gutore ku muti.
Patrick Nkurunziza mushikana hehe mutabazi avuga ko nk'imigambwe yose cyangwa abo wabahiganwa abo barondera ikibanza cha kabiri mwebwe ariko ntimurondera ikibanza cha kabiri mu gushinga urunani mushaka ko ari mu mutsinda batora yose sivyo?
Ndi baza ko mutabazi ariko bashikirije numva kumenga uwo bavuga bavugize ba CNDD-FDD tegera aho ariko wenda bumva namuga mu gafise mutabazi bira ngo wewe yo bavuga ati nzo kibanza ndi kumenga no kibanza kigira kabiri ariko twe murandi siko tubibona uko ngarutse nyuma gato nka umvirizi nkasubira mu byo bagiye bavuga ntavyo nza kugaruka ko cyane ariko ncangira ko uvuga ivyiwanje mbona neza ko uravye ikibazo kibazo cy'igihugu arabyo utagira ibitoro ukene buri ngaha nta igiye kurondera imiti nta yuronka inzoga ntazihari ibintu byose ngabona ko igihugu ari ikibazo simva rero abo bantu bavuga ko umugabo rusende DFDD uzotora ikibanza kigira kabiri nibishobokaho abarundi sinzi aho babagiye ku bibazo biri ngaha byaka bikunze nazi ko ikibanza cya mbere tuzokironka ndavye neza ibibazo biri ngaha nibishoboka abarundi bose bagutora sende DFDD.
Imigambi mu momentu komashikiriza abanyagihugu izoca ibajijura yo bari nkihe muduciye kuma yange
imigambi ni myinshi ngaha sinoyizana ndayibare urabona ngaha ikintu cya mbere twemeje mu munani ko ari imishinga cyo ubutunzi no kunagura ubutunzi urabona ko ubutunzi ngaha bwarayangaha icyo nicyo kintu cya mbere tuzonagura n'ubwo twatangura kwiyamamaza no kumenya ko tutabishimiye imigambi yacu imbere tuzobitomora neza ikindi twiyemeza tuzi ko tuzokora ubwa mbere na mbere no gutahukana impunzi urabona ko ngaha hari impunzi nyinshi cyane ziri hanze ibyo bigaca bituma rero n'ubutunzi kumbure ibyo byose urabona abantu bamaze kuva mu gihugu bagahunga kumbure hari abavuga ko igihugu na mutabazi yabivuze navuze avuga ubwigenge bw'igihugu suverenite icyo barakunda kukivuga cyane ariko uravye aho tugeze ajya amahera yakubikuza mu gihugu aza kwapfuya igihugu cyacu cy'u Burundi acajya gufasha zigira mu zose ziri hanze mubona ayose rero twe tuza kuzitana kugira naze gusahiriza ngaha ibibazo dufise ubundi ntibyikwije urabona neza ko dufite n'ibyo dushora mu makungu turonke ayo mahera mvamakungu ukabona neza ko rero icyo tutagikoreye ko nayo mahera bahora mu Burundi agaruke gusahiriza mu Burundi urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane tuzokorera ko n'ibinyamukuru ibyo twodondagura ngaha ni byinshi cyane aho ndiko ndavuga ndabica ku mayange hari abafunzi baziri bya politike amaradiyo yugawe ngaha hari ibibazo byinshi cyane umuntu wese azosubira CNDD-FDD azobanza gukura mu nzira kugira ngo iyumvishe kuba igihugu koko numvise mutabazi avuga ko abazotora CNDD-FDD kubera umutekano cyenama nabisiguye minsi yose igisoduka kiracanze kirimo abahutu kirimo abatutsi ubu rero bose aza kuba abasoda b'u Burundi iza gutandukanya abasoda b'umugambwe n'abasoda b'igihugu noneho sinzi impamvu hari abakibyitiranya uravye imyaka ize bavuye mu ishyamba ugamba imyaka ikira abaherana bose bari kwagenda mu zabukuru none ko mbona mu myaka icumi yose bazaba bagiye mu zabukuru umutekano uzoca usubira ubungabane abarundi bateza kwishyiramo ko igisoda kiri ngaha n'icy'u Burundi ni ukuvuga ko uzotsinda amatora wese abo basoda bamagare gumba bacungereye imbibi z'igihugu n'umutekano
mushigana hehe mutabazi Jean de Dieu mu twihweje amatora yabaye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika Afurika y'Epfo Senegal n'ahandi urabona ko ibintu kenshi na kenshi bituma abanyagihugu bahindura bagatora abategetsi bitoreye ari uko kenshi na kenshi haba hariho ibintu bitabamere neza ubutunzi bwazamye eka uburyo buke ibyo bintu ntimufite ubwoba ko bishobora kushika no mu Burundi
yewe Frederic twendi ngaha ku rubuga rw'i Burundi n'ibyo mushinga nawe Patrick arongo mugambo isabanya Frederic ariko aravuga ikibazo cy'umutekano yego mugambo wose ubufise ubufise programme uko ubibona none nk'ubu twebwe turashaka kuvuga tuti twihari ibintu tutahurije ko n'umugambo CNDD-FDD mugambo tukavuga tuti imigendera igihugu cy'u Burundi gitaniye na Kongo iharanira demokarasi tukavuga tuti ibintu biriko bigenda neza tukavuga tuti ati nk'imigenderanire hamwe n'igihugu cya Tanzania uko bimeze turabishimye kugira ngo yumve yuko ikibazo cy'umutekano ari porogaramu ikomeye itaba bose ego umuntu ashobora kuvuga ati jewe ashobora kuvuga n'aba barashobora gusanga batuzanye imigenderanire
itameze neza twazi tarabana cyane ugasanga nibo bashaka ati bajya turabane cyiza cyane ibihugu bimwe bimwe bya rutura usanga tuta bimwe bimwe cyane cyane muri icyo cya souverain cya independence uvuga rero ntiyagire ikintu perezida Frodebu avanga ikibazo cy'umutekano politiki y'umutekano n'ikintu gikomeye hama icya kabiri njyewe naciye umugambi usaba Abanyafrodebu n'igihwashingwa niho nari mfite ikarata ya kera yaje ingoma yagukanze irahuma ugahunga twarabonye byadushikiye 93 bagandagura perezida Dada Melchior bagaca umutwe demokarasi bagaca umutwe n'inzego zari zirongoye icyo gihugu uyu munsi rero kubona inzego zihari zishobora gukingirwa neza icyo kintu ni ikintu gikomeye so nawe uvuga ati ngo harabuze igituru ngo harabuze isukari ngo harabuze icyayi ngo byadunze ngo ibyo byose turabihebye ngo umuntu uwo ari we wese ngo abarundi bapfe kumuhundara amajwi oya oya kubera turazi iyo twavuye icya kabiri aya mashanjema ibizimpindagurika ziriko ziraba mu gihugu cya CDAO kujya abantu benshi kugira ngo babanze babitegeye kujya kintu gikomeye n'ubwigenge nicyo gituma bijya bihugu bitatu bya Mali Niger na Burkina Faso usanga bavuga ati twe dushyira imbere ubwigenge dushyira imbere ubwigenge bikenewe tuzogire tuzoronke ifaranga ry'iwacu nicyo gituma ibihugu bya CDAO biriko biragira ibibazo n'ubu uheje kuvuga ikinuze Senegal ekipe nshyashya yariko bararungura igihugu ntubwire ngo bariko batumbereza ibyerekeye imigenderanire n'igihugu cy'ubufaransa bariko bitumbereza ukundi aricyo gituma rero nagira mbwire perezida wa Frodebu ikibazo cy'imigenderanire kirafatanye n'ikibazo cy'umutekano kirafatanye n'ikibazo cy'ubwigenge kandi ibyo bintu rero nta kubinegrija kandi rero abana abene gihugu urundi kubera bakibuka iyo bapfuye erega baciye mu ngoro yamaze imyaka cumi kubera igandagurwa rya Dada Melchior n'abamufasha icyo kintu rero nakinegrije mugabo sagaseseshwa uboneka ubundi burafite ibibazo ibyo ariko aravuga ubutunzi turafite ibibazo twese turiko duhiganirwa kuraba ingene twoshyira mu ngiro nkita mbona kazoza kugira ngo mu bihumbi na mirongo ine mu myaka 16 igihugu cy'ubumwe kizobe kifasha izuba ari nuzepeyi
muravuze ijambo murabizi ijambo rikomeye cyane rwose ubwigenge mu matora ubwigenge mu gutunganya amatora n'ikintu gihambaye cyane rwose mushyira ntahe Eric Nsengimana ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murabona ko abanyapolitiki bose bushaka kwitoza eka bari mu runani bazoshobora kurangura ibikorwa byabo mu ituze
kubera ko bitarashika sinovuga ko batazobirangura mu ituze mugabo turavye uko amatora yagenze yo muri twarabonye ko abanyapolitike bagize ubwigenge haba mu kujya kubaza haba mu mvugo bakoresheje haba uko bagiye berekana imigambi yabo bose barahawe uburenganzira bungana kugira ngo ku rubuga kugira yabo nabo rero nabo nyene bari muri urwo munani nizera ko ata muntu azobahungabanya kuko birekugwa n'amategeko ko igihe cy'amatora abantu bagira urunani kugira bashobore gusuka ibyumviro vyabo batsinze bagatsinda abanyagihugu bakabatora cyangwa ntibabatore rero mu gihugu cy'u Burundi nta muntu yovuga ko liberté d'expression atayihari nta muntu yovuga ko ari urwanyi wovuga ngo apfutsuku kuko babumva n'abavuga ibirenze uko no mu bihugu biteye imbere nka Amerika bashobora kuvuga hanyuma bakitahira muri ra ntangorane na zimwe ziba hanyuma kuva batsinze urwo runani bari ngaha nta muntu arababuza gukora nta n'umuntu turumva yavuze ngo runani ngo ntiruzobaho ngo cyangwa ngo tuzorwanye kuko si n'urunani novuga n'ubwo nta munyepolitike ngo ruteye ubwoba uravye kabo kuko nk'uko Mutabazi yariko arabivuga uravye mu Burundi ibintu vya mbere bahagararako ese abo bantu bazoshobora ko tuzi ko habaye ikibazo gikomeye co gucinyizwa imyaka myinshi bazoshobora kuzana ubwigenge no gukingira umutekano w'abantu bose bafise ikuzi nkana gute bazananye nibaza ko imbere yuko azitere ubufise aho hagatse kugira ngo ushobore gushikana iyo terambere
rero
abo ni bantu b'imigambi tukabyumva kweri ba ikaze nyine bahageze ko yitoza nuko yavuze ati tuzoyibashikiriza tumbe ko tuzobahunda amajwi nibaza ko ari liberite tutari mu gihugu cy'u Burundi ko ikibazo cy'ubwigenge kizaba gihari kandi igihe cy'imyamamazo bareka bose kandi bakaba abantu umutekano ukwiye murabona baba bafite n'abapolisi bakwiye kugira ntihagire uwo ukora ku mukandida cyangwa ngo ashobore guhungabanya uwo nuri
Mushikiranganji Patrick inkuru nziza ku kizere ko muri The Games muragafite namwe mu runani murabona ko muzoshobora kurangura ibikorwa byanyu muri The Games muja mu gihugu hagati hose mushikiriza ibyiyumviro byanyu abanyagihugu
ubwa mbere wongaye ndahana byibagiye mu gutangurano utangura gushimira umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yabyitwayemo neza ko twumvise ibintu byinshi yaravuze byinshi twari tuzokwemerwa ko rwaremewe turamushimira tugashimira na leta yagize inzu zo kuguhemera ibyo kugenda mu gihugu hagati kwigisha no gukora ntagerekafise rero turi abarundi ni uburenganzira bwacu kandi biza kugenda tukarangura ibikorwa by'iwacu niba duhungabanya naho muzaba mubibona n'abarundi bazaba babibona ariko nibaza ko bitazogera ngaho nibaza ko bitazogeraho baduhungabanya icyo none ugaruka ko gatoyi icyo numvise mutabazi yagarutse ko yavuze ati aho twavuye turahazi yavuze ko no mushodewe yahabaye n'ivyo yavuze ko demokarasi yaciwe umutwe twese turabizi yari muri shodewu arabizi niko yari imbere yakoze n'ibikorwa byinshi cyane rero nkiri muto ariko narakurikiye nawe narabibona kandi ndabyumva ibyo ntabonye ndabyumva mu bo tugendana mbere ndabo yamashingira intare zitari nkeyi nibaza ko rero aho avuga twavuye niho niyo ega niyo shodewu niho yavuye ntitwahibagiye honorable Mutabazi turahibuka neza ibyagiye biba byose turabizi niyo sende devide kugira ibeho uraza uruhara shodewu yagize nawe warimo icyo rero ntabwo bakiduteye kuvuga ko ejo umuganga w'iruganda na demokarasi ukayizera n'iki gihugu cyane uko byagenze ntibuvuga ko ubunani uzuri bw'uwo muganga yishobora kubananira gutunganya iby'igihugu ibyo ntibishoboka urazi ibyo shodewu yakoze birakwiye nabo tuzadufatanyije urwo runani nta mwana arimo bose n'abashingane bagushitse nibaza ko icyo gihugu aho twogishikirira hose kidashobora kutunanira tugarutse rero ku bintu mwagiye muvuga by'ibihugu twoba dushaka gucudikana byo gutwara igihugu uteza gukora uko ushoboye kose kubera iki kugira ingwere y'igihugu na kimwe igira uko ushoboye kose kugira ngo ibihugu byose mugiranire imigenderanire myiza icyo gihe rero iyo umaze kugira igihugu cyawe niyo mpamvu imbibi zibaho urazicungera kandi urazicungera koko hagize ukunanira sinda vyasi iyo vyase biraha muravavanura ariko kugeza kugira ngo iguma mu biganiro twebwe dushyira n'imbere mu runani rw'iwacu n'igihugu kibanye tuzi kirimo ibibazo ngaha n'u Burundi twebwe dufashe igihugu cy'umwe tubwirizwa kubanza kuganira nabo bakatunanira twaganira gushyira imbere ibiganiro mbere n'ibindi byose ariko kumbure n'abandi ngira waba ariko barabigira ko simbona ko bizoguma nagomba runda mumurize Mutabazi mumuriza n'abarundi bose na Eric ndamuhumuriza nawe yavuze ati ingufu z'ikirenga ejo tuzozipima mu mezi atandatu ubu nta wuzi ufise imfungwa utazifise reka turindire mu mezi atandatu tuzoraba ibizovamo
ego mu gusozera kandi tukiri kuri mwebwe Mushikiranganji Patrick Nkurunziza muri kahise ikibazo twabonye cy'imigambwe cyane cyane itari ku butegetsi ni ikibazo cy'uburyo uburyo bungariki mu rugo runani
uburyo nibaza ko nta handi ushobora kuva uburyo buzova mu barundi ngende niba nakubwiye ko ndazi neza nari ngiye kafise abarundi bakeneye ko ibintu bihinduka kugira ngo bashobore gusubira ko nk'uko babaho kera nk'ubu nje nabye mu buziba ndabye imirongo yari hari abantu bategereye bisi ukayira mu Kanyosha na mu Cibitoke simvuze ruguru iburungaho ntawe ukidugaho zaburi yagira ngo ntawe ukirongo uko ashikayo nta muntu n'umwe rero adashaka ko icyo kintu iyo gikira ubwo buryo rero ntandi buzova mu banyagihugu kuko bashaka ko ibintu bihinduka ni buzuzana igihumbi bibiri ntabwo tuzobura umugabo uri ku butegetsi uburyo bwinshi ufise uburyo bw'igihugu bikora ku bw'igihugu bose barakora barahembwa bafise amahera ariko ntabwo badufise ubwo tuzoburonka fatanyije n'abo banyagihugu badaka ngo tuyinjire mu Burundi
Jean de Dieu Mutawazi namwe kuri icyo kibazo imigambwe itavuga rumwe na leta yofashwa gute mu gihe cy'amatora turazi ko kenshi na kenshi kuja ruguru kugira amasekeza ari bintu usanga bisaba uburyo hari ukuntu imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ishobora gufashwa
Fredi ndakubwire ntuze ibintu biba mu Burundi cyo kimwe n'ibiba mu isi kugira ngo utsinde amatora ukenera uburyo ugakenera n'abanywanyi benshi iyo ufite abanywanyi benshi baraterera rumwe ruze Patrick ariko aravuga genda byibuka mu ntunze 93 batwita Reba Mpiye abanywanyi benshi bari bakenye mugabo bari bafise ishaka baga ufise dukenya kadutaka alo ubu rero tugiye mu matora ufise abanywanyi benshi ni ukuvuga akaba afise abanywanyi basitaka azocaronka uburyo icya kabiri nitwibagire yuko umugambo uri ku butegetsi burya uzokora ibyo ushoboye byose kugira ngo ubugumeko twe tutatwara natwe tuzugira ibyo dushoboye byose kugira ngo tubasubirire tugeko aricyo gituma rero ni amatora yera nkade kubera umwe wese abashaka kujya gutsinda kuba wa mbere aricyo gituma rero rimwe rimwe birashyika abantu ntibemere aho intare ishyize warabonye ko muri Amerika iyo muri naho nyine habaye ingorane we utsinzwe akavuga ngo jewe ngo banyibye warabonye ko nejo ubundi mu Bufaransa aho Perezida Macron akuye inama ashinga amateka agatuma ko ngo haba ayandi matora abaje ubwa mbere bo kwa Mélenchon ntibaronka umushyikirano bagaca bamuvuga ngo ariko ari ba matora ngo ntiyubahiriza ngo intare yashyize ibyo byose ni ibyerekana yuko ikibazo cy'amatora cyama kiriho ubwa mbere ni ku buryo ubwa kabiri ni ku banywanyi ikintu cya gatatu icyo bita le respect du verdict populaire kwemera intare yashyize icyo kintu kirakunda kugora abantu aricyo gituma rero twokwitonda tukabanza tukarorera nyagira umuntu azovuga ko yibwe twese tuzokwemera intahe yashyize ubwabo urazi wose
muri societe civile mushyirahe Eric Nsengimana muyona gute intamba myizi ishobora kuba izihe canke ingorane imigambwe iyindi migambwe ishyiranwa amatora ikunda kugira canke ishobora kugira mu Burundi ni nkize
intamba myiza zindi nyene tubona twe no kuvuga kugira abanyagihugu bagukore nuko umaze kubakorera n'imiburiburi n'ibintu na bikeya nayo kwigirira icyizere n'uburenganzira bw'umuntu wese yifuza ikintu ariko kuba ufise uburyo naho ni kindi kintu kigira kabiri kwiyumvira atagufise uno munsi amatora azoba mu kwezi ku muntu uzoba ufise miliyari 2 sindiko ndabyiyumvira ko abanyagihugu uravye uno munsi nk'uko babivuze ko ibintu byazimye bazofata amahera y'iwabo ngo bagiye kuyatanga ku munyepolitiki kugira ngo amatora
ego me mu gusoza akajambo ka nyuma mushyirana he Patrick Nkurunziza
niyo ijo akajambo ka nyuma nshikiriza nuko n'abazuma gatoyi kandi ku Amerika vuze atabanyagihugu bashaka ibyo baba kirazira kubaha ahubwo no kubereka aho babikura uyu watanga ivuga uzuro ibyo bahane baca atangura gutangura kunyereza itongo ry'igihugu utagatanga kwiba mahera y'igihugu kugira ngo ibyo bahendesha abanyagihugu rero twebwe ibyo dushaka ngo no kwigisha umunyagihugu aho akura ku buryo bwo kwibesha icyo nohereza ko rose ikindi jewe ijambo rya nyuma gushikiriza ni uguhimiriza abarundi bose mbere n'indi migambwe yose ibyifuza na mutabazi harimo norabe mutabazi arimo ko bose baza tukagira urunani rumwe kugira ngo duhindure ibintu mu Burundi igihugu gisubire ku murongo. Urakoze
urakoze mu mushyiranahe Patrick Nkurunziza ku kanya watengo ugane ni radio ijwi ry'Amerika.
Urakoze namwe
ndagushimiye mushyiranahe Eric Segimana ku kanya nawe watoye kugira ngo mugane n'ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bya politiki mu Burundi. Ndagushimiye mushyiranahe Jean de Dieu Mutabazi ku kanya nawe wenyine watoye kugira ngo mugane n'ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkoramutima.
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri interinete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi ry'Amerika kandi murakarama.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.